wibaziki ikiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Kajinza mba katika kawenda wana mkiji nongira ndawai kaze mu kiganiro wibadiki. Chukuruno wagata tegina kezo ya chumi nari mge ukwezi kwa chumi nari mge wakawimbi wibidi na minongi bidi Alex Keza nijewe ingendo wa shikize kino kiganiro. Mwenga ukeji umatu yukungena tildo mine mane ambona nwari katuma amatu kweka na masanamu wibachikila neza masanamu vjumvika neko mshuwa kudukwikia kuli west nako kuruga kwa chugwa Facebook bash Facebook ya kajinza mba agata kikakawe mushana kudusanga ha ku yindi mihora nka Instagram, Twitter canke mukaraba kuri YouTube radio nzamba agateka kawe. Rika rero tutangwe kintu kiganiro cyacu tudatevye he tukumvirira tubaganira no munsi kujyana no shikiranga nji ku butungane buzodandaza mu camunara imitungo hariyo amazu imodoka ibikoresho byo mu nzu weka nibindi byabagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ugurudandazwa biciye mu camunara utangura kuri uyu wa gatatu nako rwatanguye kuri uyu wa gatatu kugeza ku munsi wa gatandatu wibaziki kuri ugo rudandazwa gw'imitungo yabagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nkuko mubenyereye rero turabasaba mukatumika amajwi yanyu ariyo audio canke ubutumwa bwanditse mwicishije kuri ubuga rwacu rwa WhatsApp canke mugabicisha kuri page Facebook ya Radio Nzamba agarika kawa tu yasevye rero rika tubanze twumvirize umunywanyi wacu wa mbere bienvenue Sengiyumva ari hiye mu gisagara cha Bujumbura.
Mwaramutse neza. Icyo rwaho iryo dandazo yiyo bikoresho by'abantu bahunze cyane kwa kwitotezwa bibandaye by'abantu bagizwa kutembaza ubutegetsi nabo bose barondeye kwica bakabura bakicaho igihugu rero kuva baba baburiye ngo babice bahisemo kubanyaga ibyabo byose kugira ngo abanyaga ubutunzi bwose imiryango yose igari yifumbeje niyo ntumbe ifise iki gihugu cyacu abona yo abategetsi bacu n'abantu sinzi ntawo bwa nubwo ko bari mungira ngo sinzi n'inyamaswa zibereyeho iyo bahinze umuntu bakamubura aho bamushakira bamugandagure akabasiga baca baca mu mubyi we byose byatunze byose bakanyaga urukomba amazi yo no bakwita tetswa yo ibandanya kuri abanyere bahunze igihugu babuze aho babaca ukira abandanya babatotiza ngo bababaze babaze imiryango yabo iyo ntumbero leta ifise nta kindi kintu yemo na ikira koraga ikindi nacyo nuko noke bacha cyane abantu bitwa ngo bagomba kugura ibyo bintu nta muntu afise ubwenge n'umutwe butembera neza yo gura ibintu nka bene ibyo kuko umwanya n'umwanya ibyo n'ibintu bishobora guhinduka kandi uzi neza ko wabiguze n'uzobwa ngo nibyo naguze ngo wabiguriye leta azobikwaka hama uriho ibyononekaye byose leta izoriho ibyo yanyaze hama nawe ifise ayo kwake hama uje utazira yoye kuko nta muntu agura ibintu bene ibyo kuko barazi ko atacyo bangiritse.
Abantu bazorira igihe Burundi buzogorora hari abandi bazoba badisha miliyoni yarangira bamenyereye kumira badakoze hari igihe bazicika hari abantu bazohoka giturike n'ibikayikora abanyagihugu batsinzira ngo hari umunsi batikangura hari abantu batimana ikicyo bakoze bigiyabona hari abantu bazoraba abandi bakwite n'inkuba mu gihe mu kazi bazora ubushobozi ntibarabe
kajinda mba hagati kakawi ikiganiro ho nkuko twabimenyesheje ni wibadiki mushobora kugica umushikije mushije ku rugaga rwacu wa Facebook page Facebook ya Radio Nzamba agatika kawe mukandika hamugira icyo mushikirije mu kiganiro cy'umunsi rika hatwandanye nundi munywanyi wacu ari mu ntara ya Gitega nayo nyene haturunkijwe igiwe Eric Gazovio aragira icyo shikirije
ndabaramukije jewe numana cyo gurisha amazi abantu bahunze inyuranye n'amategeko irimo karenganyo gakomeye mwisanzwe bari kuza gukurikiza amategeko kuko urabona ibintu by'abantu bahunze ni iby'umuryango ari iby'umuryango rero ukacibigurisha urumva uragurishije ibintu by'umuryango urumva binyuranye n'amategeko irimo akarenganyo kamwe gakomeye akarenganyo gahe kandi hagabisha abo bantu bazaba bariko barabigura yuko bazabihomberamo umunsi nk'aya yagarutse igafata ijambo inayo ifashe ijambo abantu bazovyakwa bahomba amahera yabo bazaba babiguze icyo bituma bakwiye kubyitondera bakabigura bikiri mu mategeko murakoze
nakoze namwe muherere mu ntara ya Gitega hamwe se hereka ubu naho twumvize Gervais Nibigira nawe nyine aragire icyo ashikirije
igurishwa y'amatungo n'ibyo byose by'abantu bagirizwa ko bashatse guhirika ubutegetsi mwaka wa 2015 iri kubakorwa n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'ibintu bimamaje rwose mu gihe bibaye mu gihe hariho n'izindi manza zikiriko zihuranwa mu kino gihe ubwambe ho no kumenya yuko amatungo y'umuryango si amatungo yanyamugo gusa n'amatungo y'umuryango rwose wose cyo bituma rero uyu munsi ubushikiranganji yuko biri kubirakora birenga amategeko y'amategeko y'igihugu y'amategeko mpuzamakungu y'amategeko eka ajanye n'ingo n'imiryango ubwa mbere rero ni ukubona yuko uyu munsi kandi abategetsi bari uyu munsi ntibagira ngoga turazi yuko uyu munsi hariho abantu bagezwe yuko banyaze amatungo amatongo n'ibindi by'abantu nyina y'ibiho mu 1992 uyu munsi umugwi CTB washinze kugira ngo usubize mu byabo n'umuzabo n'umusubizwe agateka abantu badushogiye uyu munsi rero ya leta nyene ivuga yuko ivuganira agateka k'abanyazwe mu myaka ya 1992 imyaka yakurikiye niyo igize nk'ibyo yahora iriko iranegura ivuga yuko hari abanyaze abarundi abanyaze abantu 1992 uyu munsi nabo rero bagiye muri wa murongo wa mukwi bamwe ariko baranyaga cyangwa bindacu kandi uyu munsi ni kwereka yuko uyu munsi abarundi batosubira kugice bavuga kubyekeye Burundi byekeye intwaro kugira ngo ejo rero uzosubira kujyogora ngo avuge bati nawe ibintu byawe turabigurisha turishya ku isoko
Inhaye niya pati jambo bazo jugu jugu mira. Yewe Burundi gachu unatwengeje.
Urabaje.
Kuko buriya akari yatwengwa nkake.
tugeze kugira cy'isaha 10 zirenga ko iminota 40 turabandanya ikiganiro wibaziki cyo kuruno wa gatatu hutubuza ko tuko tuganira nibijanye n'umushikiranganje gubutungane buzodandaza cyamunara imitungo no kuvuga amazu imodoka ikoresho byo munzu kandi ibindi byabagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 gurudandazwa habiciye mu cyamunara kabagwatanguye kuri wa gatatu kazogeza ku munsi wa gatandatu wibaziki rero kuri ubwo rudandazwa ku mitungo yabagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 rikahatubandanye ikiganiro cyacu twibutsa yuko kiba iminsi yose kwa mbere kwa gatatu hamwe ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha 10:30 tubandanye twumviriza Epitas Niragira ari mu ntara ya Kayanza
turabamije cyane nokuri ibyo mu Burundi byatangaje cyane ucinengana ibintu by'ihori hori n'ubuzima barihorana kandi muzi yuko injyana z'imikino y'igihugu z'ubu zihagaze cyane bazi ko injyana z'imikino y'igihugu cyane cyane zihagaze ku bintu by'imyaka iheze by'indi ya kabiri itandatu na kangahe none ubu ariko agomba kubwira ngo izo so guma bitewe ingwane muri iyo myaka nyene izo myaka izoga twimirije imbere ko yego nibabikore ko izo ko ari ku butegetsi ariko baka bamwe babiha abandi ariko nabo bantu bagomba kuzogwa ayo matungo araba neza ko iyi leta igomba kubibaha ejo izo itakiri ku butegetsi bazo barakurikirana kahise kuko n'abantu bari kwaraka ibintu bavuga ko bari ivyo banyaze 2022 bakoresheje bene vyo bahagabiye kuko bazohava basanga uko bazobibaha ariko bizo bazobibaka mu yindi myaka iri imbere iyo ntwara kandi zo tutari nuko batujana mu ndyane tayaze utwo tubavamo n'uko tudusubiremo ukwiye biragoye cyane rero bararaba neza ejo iyi ntwaro nizo biri ku butegetsi ejo kuko n'abo bantu bava ko bagidotoraga ubutegetsi nta manza baciriwe nabigire ejo bigiye fata izindi ntumbero murakoze
tunganye ikiganiro cacu mu ntara ya Kayanza nyene n'undi munywanyi wacu kaze Terence nawe nyene agira icashikije
ndavuga ko ariko kugura ibintu by'ibyibano niho umuntu aca kugura ibintu by'ibyibwe kuko ni umuntu kuko hazi bifashwe aca atakwe nyene ico no kibara yawe abantu bagomba kubigura no hantu bako atanu n'umwe yogwa mu rudubi ngo agira ngo ize bibi ni abire kibiguma nabo nyene babyitse babigumane hama umunsi utugane bwakoze bazobisubiza bene byo icyo cyumva no hano waje kuko ni handi hoho birasi kubwenge bw'abantu kuko nta muntu afite ubwenge n'umutima yo kuba ngiye kugura ibintu habe n'ibyo byo kunyaga umuntu ataca guhoya kunyaga uraho ngo nuko bese naka ngo yakoze ikosiri nini umuntu na aho gatwe kiwe nta cyane ku muryango wose ibyo birazwe rero mba cyenge bya abantu bacane cyane bagomba kujya kubigura ntibagwe mu rudubi ngo aje kugura ibintu bibi bitagabana ibintu byoroshye kuko umwanya n'umwanya intwari hitu cyangwa ibintu bikagenda neza ibyo kubisubiza ni ngombwa ni itegeko kuso kuva ngo nizo za kuva ngo waraguze nta wuzi waba waraguye uzo bisubiza atacaga atangiye kapfa ndabakebuye rero ndabakubwiye kagohe ntihagire ubwo muri urundi amwitegekeza ngo reka gweze ngo yabere cyabo batwite bari babikumanda n'usuri tina bazobisubiza nuko nuko ndabibona
Bazosara,
Kajinza mba agateka kawe igihe cy'isa 11 zirabura ko 13:05 twandanye ikiganiro wibaziki tuganira ku byenye no ushikiranganje gutungane buzodandaza mucamunara himtungo hari amazu amamodoka hayi bikoresho byo munzwe kandi bindi yaragirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ngo rudandazwa biciye mucamunara rutangura kuri uyu wa gatatu kugeza ku munsi wa gatandatu mu wibaziki kugo rudandazwa rw'imitungo y'abakitwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Tumira amategato y'hanyuma hatubandanye twumviriza abanywanyi bacu.
Keneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu@ inzamba@.org.
Urahinga bakora yose ari ibintu bijyanye no kugurisha bisanzwe cyamunara. Madamaki nukunyaga matungo, nukunyaga mazu, nukunyaga ukoresho, nduga yao wasi bagiritwa yuko wabasa kusubika utegeti kena shukama kutubwa yuko, tukumina sani, tukumina sani yuko imanda, hibira hira kuwira, basa yuko warunguruza na hana wata uwane, wati imanda, wati gawu wana ata batwahije mu kurana kwa tariba bahari cyane abacamanda babo bakemerewe kubashobora kubaterukira uyu munsi rero umuntu akurikira sagohe abantu nta yuko ashaka kugura bashaka kugura inyegamo ejo nihawe ni kubatungane bigenga nihaboneka kutu mbi hugu awa nhu wadzobe suwita kari alikula wiji mwusirele mwela dati mwa zokuwa mkuu watunga ni rashuwa kwenye kumwene uwose nchewe tumaleru mwuhio yo hamiwa sanchani awashaya kubigua kini mwusikandi mwusikandangi ajezwe watunga ni mwusu yana yuko kutuwa hizi matigeko kutuwa hizi za watuwa hizi kuriba wasi zuri alewe zuri gudula ukako nazoza mojeo na tunu na retano miiki yukuna yuko mwasi aliho yukuko ukorela sanga alewe mwema yukulichila na tuwa hizi kubikasi kuburundi nalewa mwesu sanga yukura bugwati kuruhari ya naka, ni nakea ya limbele mugu mkunyaga, ni nakea imbele mugu sahura matungu, ni nakea ya mwishije ya matungu ya naka, ni naka, ni naka izdara kenshi mwini mkunyango shaka, mwini mkunyango chuli tumarele mwusi, alaga zeyuko awari ya kuita agatima mpembero kandi yuko munsi akeneye kubaka igihugu ateka cyo kwana muri za ingane muri byabaye hagiye 5 5 iri ntibyo bibaye
Il faut souffrir quand les richesses vont s'effacer. Il faut souffrir quand le peuple va savoir ce qu'ils ont foutu. Il faut souffrir quand le peuple va découvrir.
Nous sommes les recours bisubiye kuba imyaka 5 ni ibintu bibabaje ku gihugu bibabaje cyane cyane ku batware b'uyu munsi ni ibintu bibabaje kandi no kugaruka ku gihugu ni kuri rwaruka uyu munsi batazobonaho abo bafata bakaruriro mu kubaka igihugu kidashoboka kandi ni uko uyu munsi rwaje ni ingene ntamenyesha makuru babuje ko baza kuraba byo bishaka kugurisha nk'uko ari ibintu bitari mu muco ngo ko bintu nabandi bakabikora bikora babona yuko nabo nyine bitari mu muco ari ibintu byo kugira ngo basahure biruka ejo ntazovuga ngo ntaze menye baguze iki n'ataguze iki ariko rero ikintu cyose umuntu yamenye ni uko Uburundi ni butoyi abandi bazinanye abandi barazi ikina kiriya cyo tema rero abarundi borema naho bari kubanyuka uyu munsi ejo tudezoboneka batuze mu byabo harimo nabo bari kubigura nuko nabivuze nuko bemeye yuko ejo cyangwa ejo bazobisubiza kandi n'imiryango yabo uyu munsi rene yashobora kuzobona yuko ibyo bari kubarakora atari byiza bitwaje nuko intwaro bashikiye cyane nari mu ntwaro uyu munsi rero icyo kumenya kuramo nuko barundi batigira kuri kahise uyu munsi byatangaje kubona yuko nyuma y'imyaka 15 ibyabaye bisubira kuba uyu munsi none uyu munsi abavuga ko baharanira guhabuza demokarasi guhabuza agateka abarundi bose uyu munsi nibo nibyo barakora umunsi yemeye kwibaza yuko mbega intwari umunsi Korea bose mbega intwari umunsi iritayeho kariba y'igihugu iritayeho abarundi bose hambwo tumenye uyu munsi rero ni gukorere bose gukorere abarundi bose mu mica yose mu bwoko bwose mu ntara zose kugira ngo ejo bundi suba kugira iteka nituze iteka mu rugo hamwe no makungu.
Turamushimiye Javier nibigira hayi akaba ari kuri iryo jwigiwe duce dusozera kino kiganiro cyo kuri uno wa gatatu igenekezo rya 11 kwezi kwa 11 mwaka 2022 Alex Keza na ikonda bashikiriza kino kiganiro mwinga bw'ivyuma twari kumwe na Theodomire Manyambona tukaba tubifurije kugira ibihe byiza na radio Inzamba gatika kawa
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Kwa kwa ndere kwa kani wa kwa 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 k